murumva radijwe rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 93.3 I Karongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika yavugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda muradukurikira kuri Voice of Muhabura ni kuri FM 88.9 ikisoro. Niriwe neza nshuti muduteze amatwi ne Eugenia Mukankusa basuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Abagizi ba nabi bitwaje intwaro bishe abantu batanu mu rukerera rwo kuri uyu wa kane Indosho na Mugunga mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi, ugasanga baje bisha abantu,
abajura baraza bakinjira mu nzu, bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa.
Abo ni bamwe muri aba baturage bigoma. Visi Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua ari mu bitaro ararwaye bikomeye mbere yuko Sena itorera kumukura kuri uwo mwanya kubera ibyaha aregwa. Ingabo za Israeli kuri uyu wa kane zavuze ko zishe umuyobozi wo mutwe wa Hezbollah mu majyepfo ya Libani. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko itariki y'amatora igenda yegereza ni nako abaturage bagenda barushaho guhungabana hatitawe ku ishyaka barimo cyangwa se babogamiyeho. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Visi Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua ari mu bitaro ararwaye bikomeye mbere yuko habitora muri Sena ryo kumukura kuri uwo mwanya kubera ibyaha aregwa. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Paul Mwit aburanira Rigathi Gachagua yatangaje ko byari bitegekanijwe ko arenguka imbere y'inama nkenguzamateka kugira yishure ku vya 11 yagirizwa. Yamara Mwit yabwiye inama nkenguzamateka ko Gachagua arwaye cyane ku buryo adashobora kwita ubwo rwego. Mukuru w'inama nkenguzamateka Amason Kingi yasibishije igikorwa cyo kumviriza Gachagua mu ntango yari yamuhaye gushika isaha 11 zo kumuhingamo y'amasaha muri Kenya kugira arenguke muri ubwo rwego. Ivyaha Rigathi Gachagua yagirizwa birimwo kukokeza urwango rufatiye ku bwoko hamwe no kuronka mu buryo budasobanutse amatungo y'agaciro karenga imiliyoni 40 y'amadola kuva ashikiye amabanga y'icegera ca prezida. Abamwunganira bavuga ko atavyemezo bihari ku byo yagirizwa. Mu rwirangiye inama nshingamateka yarafashe ingingo yo kubogoza Rigathi Gachagua mu mabanga yiwe y'icegera ca prezida. Mu mezi ya vuba prezida wa Kenya William Ruto yaragiranye ibibazo byo kutumvikana na Gachagua. Yamara gushika ubu ntacaravuga ku biriko biraba muri iki gihe. Abantu batari bake muri Kenya babona ko kurondera gukura Gachagua mu mabanga yiwe y'icegera cya prezida ari ibintu bifatiye ku mpamvu za politiki kandi ko bisamaza abanyagihugu ku bibazo nyakuri bibaraje ishinga. Hamwe bibiri bya gatatu by'abagize inama nkenguzamateka botora kumukura mu mabanga yiwe, Gachagua yoba abaye icegera cya prezida wa Kenya wa mbere yoba akuwe mu mabanga yiwe hisunzwe ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2010.
Amakuru ya radijwi rya Amerika arakomeje. Ingabo za Israeli kuri uyu wa kane zavuze ko zishe umuyobozi wo mu mutwe wa Hezbollah mu majyepfo ya Libani. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Igisirikare cya Israel cyatangaje ko umutegetsi mu bya gisirikare w'umugwi Hezbollah yishwe yitwa Hussein Awada. Cyavuze ko yagize uruhara mu bitero bya rokete ku butaka bwa Israel. Uyu munsi kandi Israel yategetse abantu baba mu bice bimwe bimwe bya Libani kuhava. Yavuze ko bategerezwa kuva muri ivyo bice kubera byegereye ibibanza abagwanyi b'umugwi Hezbollah bakoreramwo. Ivyo bice birimwo Sarayin, Tamnine na Safri. Ubushikiranganji buri rwo magara y'abantu bwa Libani nabwo bwatangaje ko ibitero by'indege z'ingwano Israel yakoze ku munsi wa gatatu byishe abantu 16 mu gisagara cya Nabatie kiri mu manuko bwa Libani harimwo umukuru w'ico gisagara. Binakomeretsa abandi barenga 50. Abategetsi ba Libani bariyamirije ico gitero bavuze ko vyerekana ko Israel muri iki gihe itariko ihiga umugwi Hezbollah ko ahubwo iriko ihiga abanyagihugu ba Libani. Yamara mushikiranganje rero gukwivuna amasi wa Israel Yoav Galan yatangaje ko Israel itazohagarika ibitero vyayo ku mugwi Hezbollah. Inteko za Israel kandi ku munsi wa gatatu zarakoze ibitero by'indege z'ingwano mu bice byo mu manuko biri ku nkengera y'umugwa mukuru Beirut. Israel yatangaje kandi ko rokete zirenga 50 zarashwe ku munsi wa gatatu ku butaka bwayo zivuye muri Liban.
Dukomeze amakuru yacu tuvugana none ku ntambara ya Israeli. Igisirikare cya Israeli cyemeje ko umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar yiciwe mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo watubwira ko bihagaze muri uyu mwanya.
Urakoze Jenine. Ibyo abategetsi ba Israeli bemeje ko umuyobozi mukuru w'umugwi Hamas Yahya Sinwar yishwe mu gikorwa cya gisirikare cyabereye mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko abagwanyi b'umugwi Hamas bishwe mu nyubakwa barimo bari kumwe nawe Yahya Sinwar yaza ubwa mbere ku rutonde rw'abantu Israeli ikihiga mu ntara ya Gaza. Leta ya Israeli ivuga ko ari we yateguye yongera ayobora ibitero mu gwi Hamas wakoze muri Israeli ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023. Israeli ibaza ko Sinwar yari asanzwe yinyegeje mu mayira yo mu kuzimu mu ntara ya Gaza. Bamwe mu bitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko yakoresha abanya Israeli bagizwe imbohe n'umugwi Hamas wagize imbohe kugira bamukingire abarondera kumugandagura. Yahya Sinwar yagenewe kuba umuyobozi mukuru w'umugwi Hamas inyuma y'uko Israeli yishe uwo yasubiriye Ismail Haniyeh ku mugwa mukuru wa Iran Tehran ari mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Aha niyo makuru dufise ayandi arenguze ngaha turashikiriza mu biganiro byacu biri imbere.
Urakoze Fidel Niyongabo, buretse kugira aho ujya ariko tubwire no kuri iyi nkuru. Aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa kane yagejeje ku bihugu by'inshuti by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibyo mu muryango wa OTAN umugambi we wo gutsinda intambara igihugu cye gihanganyemo n'Uburusiya n'uwo kuyikumira kugira ngo itazongera kubaho ukundi.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye ibihugu bigize ubumwe bw'Uburaya ko kuremera Uburusiya no gukomeza igihugu ciwe ari bwo buryo bwo gutsinda ingwano igihugu ciwe kirimwo n'ico gihugu ku buryo itazosubira kuba. Zelensky yavuze ko Uburusiya buzokwemera kuja mu biganiro ari uko bubonye ko atana kimwe buzoshika ko bukoresheje inguvu. Yasavye abategetsi barongoye ivyo bihugu gushiraho uburyo bukwiriye bwo kurangiza ingwano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabitangaje mu gihe yari mu rugendo i Bruxelles mu Bubiligi, aho yagiye gushikiriza ijambo abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya yongera abonana n'abashikiranganji bajeje gukwihuna amasi b'ishyirahamwe OTAN. Inama yagiranye n'abategetsi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya n'abishyirahamwe OTAN yabaye akaryoko kubereka umugambi wiwe w'insinzi mu ngwano igihugu ciwe kirimwo n'Uburusiya. Perezida Zelensky yarashikirije uwo mugambi inama nshingamateka y'igihugu ciwe ku munsi wa gatatu w'iyindwi.
Fidel Niyongabo harakoze kutugezaho amakuru hagivugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tubutse ko turi no kuri internet kuri www.radiotv.com. Mwakurikira rero aya makuru n'ibindi biganiro byacu kuri YouTube na Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Ibiganiro bya radio yanyu birakomeje mu karere k'ibiyaga bigari. Abagizi banabi bitwaje intwaro bishe abantu batanu mu rukerera rwo kuri uyu wa kane Indosho na Mugunga mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umubare w'abantu bamaze kwicwa n'abagizi banabi umaze kugera kuri 12 muri iki cyumweru kimwe gusa. Ari Asanka Darius akomeza inkuru.
Amakuru aturuka mu bategetsi n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Goma avuga ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje imbunda. Ubu bwicanyi bukomeje kwiyongera cyane mu nkambi z'impunzi zegereye uyu mujyi buhangayikishije impunzi zahunze imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri teritwari za Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Jirabimana, Ijwi rya Amerika ryasanze mu nkambi ya Don Bosco iri muri teritwari ya Nyiragongo, yavuze ko aherutse gukubitwa n'abantu bahetse imbunda no kwamburwa telefone mu cyumweru gishize.
Umutekano muke busanzwe mu rugo mugi gutezeza ikibazo. Ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bwo by'ubujura bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi, ugasanga baje bisha abantu, ndetse ubwo bigatera n'ikibazo cy'ubwumvikane buke nangasi kutagirana ubwumvikane bitewe n'urwikekwe bamwe bagatekereza ngo wenda sihari aba bari kutwita kuko bobo baturutse wenda hanze ariko mu by'ukuri ibibazo by'umutekano muke mu rugo mugi biteje imbagarara ku bayobozi no ku baturage bose.
Ubu bucengezi uyavuga bwaje kwemezwa na Clementine Mukamana umaze amezi abiri ari umupfakazi. Yemeje ko ubwo bwicanyi akenshi bukorwa n'abantu batuye muri izo nkambi z'impunzi. Twamusanze mu nkambi Bulengo avuga ko umugabo yishwe n'abantu bahetse imbunda akeka ko ari abarwanyi b'abazarendo barwana ku ruhande rwa leta.
Uzi yuko namwe murabyumva yuko bano bakarandi forere na mbere hose banabagaho twanabaga n'iwacu muri za kibumba nawe n'umuzarucuro ino abakarandi forere baje ku nijoro bakasahura ibintu warebana nabi n'abandi buzima bukahasigara na niyo mpamvu n'iyi minsi turimo natwe tubyumva hirya mu makaritie abajura baraza bakinjira mu nzu bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa.
Abagize sosiyete sivile muri teritwari ya Nyiragongo icumbikiye hafi inkambi zose ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru baramagana ubu bwicanyi bavuga ko bumaze gufata indi ntera muri iyo teritwari no mu mujyi wa Goma. Mambo Kawaya uyihagarariye muri teritwari ya Nyiragongo arasaba ko umubare w'abashinzwe umutekano wakongerwa.
Turemeza ko mu bice hafi byose byo muri Nyiragongo hari umutekano muke, ariko ikibazo kinini nuko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije.
Umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Faustin Kapend Command yerekanye ku mugaragaro ku biro bye kuwa gatandatu gushize abantu bagera kuri 50 barimo n'abasirikare ba leta bashinjwa ubwicanyi, kugurisha ibiyobyabwenge mu nkambi, gushimuta abantu no kwiyimodoka bakoresheje imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Avugana n'itangazamakuru kuwa kabiri gushize, uyu mutegetsi yahumurije abatuye mu mujyi wa Goma.
Turasaba ko abaturage batuye mu mujyi wa Goma no hafi yaho bashyira icyizere ku bayobozi bashinzwe ikibazo cy'umutekano. Turabasezeye ko polisi n'ingabo za leta bikomeje gukora akazi nk'uko bisanzwe, kandi turi burangize burundu ikibazo cy'umutekano muke.
Bamwe mu bakurikirana ikibazo cya politiki n'umutekano w'akarere basanga umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ari hamwe habarizwa imbunda nyinshi ziri mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira mu gihugu hose. Leta ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu abantu barenga 90 bamaze kwicwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tusikilize sauti ya Amerika, yelewe, yelewe, nasikiliza sauti.
Tukomeze rero amakuru radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye. Turava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujya mu Burundi, aho Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena wahamagaje Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo gutanga ibisobanuro ku mpamvu leta itanga akazi byagera aho kubishyura bigafata igihe. Thierry Vendashimiye abaha ibindi kuri iyi nkuru.
Ibibazo byashikirijwe n'abagize inama nkenguzamateka y'u Burundi bigaruka cyane ku ngorane zihanze igisata cy'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi zitegerezwa gutorerwa umuti byihuse kuko zigira ingaruka mbi ku bakozi n'akazi muri rusange. Izo nazo zirimo uburyo budatunganije neza bwo guhemba abakozi, ikoranabuhanga ritifashe neza n'ibindi bitandukanye. Bamwe mu bagize inama nkenguzamateka bagarutse cyane ku kibazo kirabana n'abakozi ba leta binjira mu kazi bakamara amezi menshi badahembwa. Babaje umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje aho bipfira.
Umwigisha yahagarikiye umushahara amaze amezi 13 18 atararonka uwo mushahara wiwe. Igihe gishika hiyo umuntu adasiba gutakamba abuziki ko mushiraho komisiyo y'ipermana idosiye bakazigira hamwe nk'uko mwamwazigiye hamwe muri ko mwararukita kugira ngo bireke gutwara uwo mwanya wose abantu bari ku kizi batari ko barahembwa.
Uyu mukenguzi amateka nawe avuga ko ubwo bushikiranganje bwari bukwiye gufata mu minwe ikibazo cy'abakozi bakaraza ushinga no kubona abakozi bakora neza kuko batunganirijwe ibyo basaba.
Mategezwa kugira susi abakozi banje barayi batariye ukanagenda ukaravuga ati yewe mukoresha hari byo tayikora mutunganyirira ko niho twiteze akarusho rohandema niho twiteze
umushikiranganda jojo bakozi nakazi yasiguye ku impamvu nyamukuri bitera ari uko abinjira mu kazi bashasha bataba batanze ibyangombwa bikwiye bisabwa n'amategeko
nukuri iyo preoccupation navuze kitazosubira kuba kuko tumaze kubona ibyo byagoranye ubu twaciye dushyiraho ibyo tuma bidasubira kubaho kuko umunsi wa mbere dushaka gatonda ku kazi azi neza ko dosiye ikwiye ingorane yari ihari nuko yatanga gukora akajya gukomereza kurunda dosiye mu nyuma
ariko naho biri uko abashingamateka ntibanyuzwe niyo nsiguro uyu mushingamateka avuga ko ubwo bushikiranganje bwategerezwa gushyiraho abakozi basuzuma ko umukozi akweje ibyangombwa mbere yuko yinjira mu kazi
ipe importinge nashobora kuba yarashitse iwanyu adakwije kuko habwirizwa kuba hariho n'urundi rwego rujejwe kuraba yuko amadosiye yose aza mu bushikiranganji wanyu avuye kumukoresha akurikije isabwa.
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya icyo kibazo uko kivugwaho mu bakozi bagize amashirahamwe y'abakozi mu Burundi rivugana na Savyimana Celeste umukuru w'uruna n'impuzamasendika habo mu Burundi ko sibu.
Urumva ko umukozi w'umwarimu niwe bateza gutanga idosiye yiwe ushikiranganji bw'abakozi ba leta kuko abakozi ba leta nibo baca baharura imishahara yiwe. Nibaza rero ko ikibazo kinahagaze ngaho gahuraho umushikiranganji nk'aho ari umwarimu bw'indero cyangwa umushikiranganji bw'amagara y'abantu ari ukora ntibabitanze hagetse muri abo yababaje yuko umuntu akora nk'amezi atandatu ntabarahe.
Profeseri Desire Nisubire arongoye sendika y'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika nabo bavuga ko bobo bahemberwa ku gihehe gusa hari ibyo adashima.
Gusa turidoga ko umushahara ubuduhembwa atacu umaze turahaze n'agaciro k'amadorari mu Burundi ntacu umuntu agikorera kweri n'ubuzima burazina niyo ngorane ihambaye.
Zimwe mu nyishu z'ibibazo bihanze igisata cy'abakozi n'akazi harimo gushyiraho uburyo bushasha bwo gutunganya ibyangombwa n'imishahara hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho nk'uko beshikirizwa n'abagize inama nkenguzamateka. Umushikiranganji Veniste Muyabaga amenyesha ko agiye gukoreshwa ubuhinga bushasha mu gukuraho izo nzitizi zose zihari.
Zaraheze kuba rero bigiye kujya mu ngiro kugira ibyuma byose bikingirwe uretse ibyuma washwije biratahuritse yuko ibyuma nka bijya tutabishize ko tutabikurikiranye nonekaye ni agahombo kanini ku gihugu ibyo ni ntabwo tukorera ko ukuri umunsi wari kurahari vuba bizoja mu ngiro.
Ikindi umushikiranganji yishuye ko ni ikibazo kijanye n'uburyo bwari busanzwe bukoreshwa mu guhemba abakozi aho bwagenzurwa n'abanyamahanga kandi bugatwara uburyo bwinshi ku bayikoresha. Umushikiranganji yamenyesheje ko igiye guhindurwa aho hari n'inyigisho zategekanijwe ku bahinga bose bizi igisata cy'ubuhinga bwa none babishoboye bazokwifashishwa mu kubishyira mu ngiro. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Inaha muri Amerika muri leta ya Florida, Carolina y'Epfo na Georgia izi leta zihanganye n'ingaruka za serwakira ebyiri zagize ingaruka ku bazituye babarirwa mu magana. Izo leta zahombye miliyari z'amadolari zigera mu icumi. Ese izo serwakira hari icyo zishobora guhindura ku matora ya perezida w'Amerika asigaje iminsi 18 gusa ngo abe? Diane Ninahazwe.
Igihugu Serena cyaciye muri leta ya Carolina yo mu buraruko na Georgia mu mpera z'ukw'icenda, Milton na Choki bicarira cika muri leta ya Florida mu ntango z'ukwezi kwa cumi. Izo leta uko ari zitatu ziracari ko zirisa na sana. Imwe mu mihana yo muri Florida iracari mu kizime, iyindi amatara yaragarutse. Hari amwe mu mabarabara akirimo ibisigarira vy'ivyononywe n'ivyo bihuhusi bibiri. Agendera bumwe mu burere bwasinzikaye cyane muri leta ya Florida mu ntango zino ndwi, president wa Amerika Joe Biden yasavye abanyagihugu gufatana mu nda mu bihe barimwo.
Atari nk'abademokrate cyangwa abarepublikani, ariko nk'abanyamerika bakeneye ubufasha kandi nk'abanyamerika bashobora kugufasha mu gihe nawe waba ukeneye ubufasha.
Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko mu bihe vy'ibiza muri Amerika abanyagihugu baha amajwi umugambwe runaka iyo ubutegetsi bukomoka ko bwihutiye kubagarukira ko inyuma y'ibiza bukayima uruhande rutihutiye kubafasha. Kamala Harris azoba ahagarariye abademokrate mu matora asigaje iminsi mike yemeza ko leta arimwo atakwitagize.
I have spoken with state
Navuganye n'abategetsi ba za leta bo ku nzego z'ibanze baba republikani n'aba demokrate mbatuma kubabwira ko tuzaba turi kumwe namwe kuri buri ntambwe mu gihe murimo kwisuganya no gusana ibyangiritse.
Donald Trump mu Republikani azohangana na Kamala Harris mu matora, nawe mu minsi ya vuba yakwirakwije ibihuha ku bufasha bwa leta, avuga ko itariko irafasha ahagwiriye aba Republikani kandi ikoresha amafaranga yo gushigikira abanyagihugu mu gufasha bimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko.
Kurundi ruhande, ntacyo guverinoma yo ku rwego rw'igihugu irimo ikora mu byo isabwa gukora, cyane cyane mu gufasha bari muri Carolina ya ruguru. Yarabatereranye rwose, bari mu kababaro batakagombye kuba barimo.
Ibihuhu sibizana na mwibahari Atlantic byama biza imbere y'amezi make abanziriza amatora ya Amerika yamaba mu kwezi kwa 11. Haraheze imyaka myinshi abategetsi bama bashiraho imigambi yo gufasha abagigwa ko ingaruka nibiza mu migambi yabo yo kwitoza. Kuri ino nshuro ariko babwirizwa guhangana n'ikindi kibazo, ikibazo c'ibihuha. Kim Wine wo mu kigo nyamerika Bipartisan Policy Center cishinze gushyira hamwe abademokrati n'abarepublikani abivuga, abisigura muri ano majambo.
Well, I think that's the biggest challenge that election officials in particular are facing.
Iki ni ikibazo gikomeye gikomeje kubangamira abashinzwe gutegura amatora muri ibi bihe bya nyuma ya serwakira. Ubona hari abantu ku mbuga nkoranyambaga bandika ibintu bidafite ishingiro, nko kuvuga ngo hari abatazashobora gutora, ingaruka zaza serwakira ku matora, kandi ko amatora atazaba kubera izo mpamvu. Bityo rero turashishikariza abazatora gushakira amakuru ahantu hizewe.
Muri make, igitigiri cy'abazo kwitabira amatora kishobora kugabanuka kubera amwe mu mabarabara n'inyubakwa bitarasanurwa, hamwe n'abantu bakiri kubarisanasana inyuma y'ibihuhusi bibiri Milton na Helena. Ingaruka z'ivyo bihuhusi zishobora kandi kuzobangamira abategekanya gutora biciye mu nyandiko hakuja ku biro vy'amatora.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turacyari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ku itariki y'amatora igenda yegereza, ni nako abaturage bagenda barushaho guhungabana hatitawe ku ishyaka barimo cyangwa se babogamiyeho. Ni umwanzuro w'ishyirahamwe ry'abaganga bita ku bibazo byo mu mutwe ryo muri Amerika, APA mu magambo ahinnye. Thomas Kamirindi arakomeza.
Ishyirahamwe APA ryakoze ubushakashatsi risanga hafi abantu 3/4 bafite icyo ryita indwara yo guhungabana cyangwa se yo guhangayika cyane kubera amatora y'umukuru w'igihugu. Aya matora yaratangiye muri leta zimwe na zimwe, azasozwa n'itariki ya 5/11 gutaha. Iyi ndwara ituruka ku mpamvu nyinshi zirimo ibinyura mu bitangazamakuru, impaka za politiki n'impungenge z'ejo hazaza h'igihugu cyabo. Lynn Bafka ni umuyobozi mukuru wungirije wa APA, yabisobanuriye Ijwi rya Amerika ku buhanga bwa Zoom.
The political climate discussions about the election.
Icuka ca politike, amatata ajanye n'amatora bisigaye bishushe cyane kurusha imbere, bisigaye bitandukanya abantu rwose. Byatumye twibaza nimba bigira ingaruka ku bantu. Abantu baratubwira ibyo bacamo, benshi muri bo byababereye intandaro yo guhungabana, kandi n'ubundi bushakashatsi butandukanye bwarabyerekanye.
Abashakashatsi basanze ubu burwayi bugira ingaruka ku Banyamerika bari hagati ya 1/5 na 1/4 mu mibanire yabo n'abandi, mu miryango, abaturanyi, inshuti no mu kazi aho bakorera kubera politiki. Muri bo abenshi n'abakiri bato, abahengamiye ku bitekerezo by'ishyaka ry'abademokrat n'abandi bose bari cyane mu bya politiki. Umuti rero wabuhe? Lynn Bafka.
Kubwa tudufata ingingo yo kwama dukurikira amakuru mabi, amashusho mabi, imvugo mbi, bituma tubandanya kwiyumvisha ko ibintu ari bibi bikanaduza uko duhungabana. Tubwirizwa rero kwisubira ko tugira inama abantu kwitabira ibikorwa bisobanutse, byaba ibijanye n'amatora, ibibazo bisanzwe muri sosiyete muntu, cyane no mu bindi bibazo byabo bwite.
current societal issues or problems that are important to you.
Ishyirahamwe ry'abaganga b'ibibazo byo mu mutwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika APA rishimangira ko abantu bakwiye gutuza no gutura umubano bafitanye n'abandi ngo guhura nabo kenshi bakaganira, kwita ku bikorwa ngororamubiri, kwita ku byo bafungura, ni ukuvuga ibyo barya, no gusinzira bihagije. Ibi byose bishobora kubafasha kugabanya imihangayiko y'amatora.
Radio Ijwi ry'Amerika, umuyobozi wa HCR ishami rya ONU ryita ku mpunzi Filippo Grandi yabwiye abadiplomate bari mu nama ngarukamwaka y'ishami rya ONU mu ntangiriro z'icyumweru i Geneve mu Swisi ko ibihugu bidakwiye gufunga imipaka bibuza abimukira kwinjira kuko atari cyo gisubizo, ahubwo ko hakwiye kureberwa hamwe mu mizi igituma bahunga. Mugenzi wacu Timu Ishimwe yavuganye na Michel Nibizi uri muri komite ishinzwe ibibazo by'impunzi z'Abanyarwanda mu gihugu cy'Ububiligi, amubwira ko icyo Gandhi yibanzeho cyane ari ibibazo by'intambara n'imyuzure ituma abantu bahunga.
Filippo Grandi koko yavuze ko hari ngo abantu imiliyoni 123 z'abantu bahunga ibihugu byabo bava mu byabo. Nifuzaga ko we yagomba cyane kureba impamvu abo bantu bahunga igihugu cyabo, cyane cyane ni intambara, ni myuzure, ndetse n'ibyo yibanzeho, ariko ntabwo yavuze ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kutubahiriza amategeko, ndetse ibyo bita violation des droits de l'homme mu Gifaransa. Aho kugira ngo arebe ukuntu izo mpamvu zavaho, surtout ni impamvu za politiki, aho kugira ngo ajye kureba uko kubuza abantu ngo ntibohereze, kuko nabyo si byiza nk'uko byabaye ku Rwanda n'Ubwongereza gufata impunzi ngo zijye mu bindi bihugu ariho bigere ikibazo cyazo. Hariya Filippo nawe yabikomoje avuga ati ntabwo ari byiza ko abantu bafunga imipaka.
Noneho nari ngiye kugera kuko yavuze ko abategetsi bakwiye kubanza kureba ibibazo mu mizi bituma abantu bava mu bihugu byabo, ahubwo abasaba ko batafunga imipaka ko atari cyo gisubizo.
Nibyo, nibyo uvuze, nibyo koko. Reba wowe yavuze ngo ntibafunge imipaka, kandi yashoboraga guhera ku kibazo kitera abantu kuva mu bigo byabo. Icyo kibazo kirazwi, niyo mpamvu na Loni kugeza ubu ngubu nta kigaragara ikora kugira ngo impagarara zirijya rino mu bihugu ziterwa n'ibihugu byashyizeho ONU. Ntareba nk'ubu navuga nk'ikibazo cy'u Rwanda. Ikibazo cy'u Rwanda, abanyarwanda bava mu gihugu cyabo, ibyo bihugu by'ibihangange biba bifitemo uruhare. Ku buryo njye nkeka ko iriya nama ni nziza, ariko rero ntibe kuyerutsa, ahubwo yige ibibazo yereye ku mizi, kuko n'ibihugu nabyo byakiri impunzi nabyo ni ikibazo.
Tugumye kuri icyo kibazo Grandi yavuze cy'uko ibihugu bitafunga imipaka, musanga mu gihe ibihugu izi mpunzi ziturukamo zidagize icyo zikora mu kurebera ibibazo mu mizi zituma bihunga, abahunga bashobora kwitwaza yuko umuyobozi ushinzwe impunzi yasabye yuko bitafunga imipaka bigatuma umubare w'abahunga wiyongera.
Hari impunzi z'ubwoko bubiri. Hari impunzi ziterwa n'uko zishaka imibereho, cyane cyane nk'ubu ngubu hari n'ikibazo cy'imihindukire y'ibihe, icyo ni kimwe. Hakaba n'impunzi zihunga umutekano muke, zihunga kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo rero nyega ko kuvuga ngo ibihugu nibifungure, ibyo bihugu ntibizashoboka ko kubifungura, kuko nabyo ubwabo kugira ngo zireke impunzi zize, izo mpunzi nazo zizatera ibyo bihugu zizakira ibibazo. Kandi HCR ntabwo yiteguye gufatanya n'ibyo bihugu byazakiriye kugira ngo zifashwe.
Ibihugu by'Ubutaliyani na Rubaniya biherutse kugirana amasezerano ku buryo muri Rubaniya hubatswe ibigo bibiri byakira abimukira. Ibi byaba bijya mu mujyo w'ibyo Grandi asaba abategetsi b'ibihugu kudafunga imipaka.
Ni nka bya bindi u Rwanda narwo rwakoze n'Ubwongereza, ku buryo rero iriya politiki yo kuvuga ngo nibajyane impunzi ahandi, niba impunzi igeze mu gihugu nk'uko n'amategeko ya HCR bivuga, impunzi igeze mu gihugu, igihugu cya mbere yagezemo icyo gihugu nicyo gishinzwe gukemura ikibazo cy'izo mpunzi.
Ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuganira n'Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Timu hari sishimwe nawe urakoze kudutegurira iyi nkuru. Naha rero tunasoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimira mwese kuba mwaduteza amatwi ku buhanga bw'ibyuma. Hari Nadia Taha yarafatanije na engineer watumye amajwi abageraho neza. Kuri mikoro nari kumwe nange Eugenie Mukankosi, n'ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Mukomeza kugira ibihe byiza.